Yeni Radyo Özgürce Amerik. Radio Izwidi Amerika mugiri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM ibice 3 mwiriwe nshuti mwese muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramutse abahikaze mu makuru yaka kanya abanyagihugu ibihumbi n'ibihumbi baba mu ntara ya Kivu yo mu buraruko bwa Republika ya Demokrasi ya Kongo bahunze ingwano yadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere
Urumagana masako ya rejo n'umugoroba cyane bageze sayirindwe bari kurwana na nubu twari twamenya abahekerani bari bande ba bose bari Uganda abantu babonagana ya Kongo
abo ni bamwe mu bahunze ivyo bitero Mu Burundi umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uyu wa mbere yitabye inama nshinga amateka kugira atange isiguro ku ibura ry'igitoro n'isukari abantu bariko bahunga Ethiopia baja muri Sudani bavuga ko bakogwa ku bitero kandi binjizwa ku nguvu mu gisirikare amakuru avugwa hirya no hino ku isi abantu bariko bahunga Ethiopia bavuga ko bakogwa ku bitero kandi binjizwa ku nguvu mu gisirikare Ivyo biriko bikogwa ku banyatigreya mu gice c'intara ya Tigre igenzugwa muri iki gihe n'abategetsi b'intara ya Amhara bafatanije n'inteko za Eritrea. Ivyo vyemeje ivyatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi vyuko inteko za Eritrea zikiri mu ntara ya Tigreya. Abantu bariko barahunga muri Sudani babitangarije uno musi kwa mbere itororokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press. Ni mu gihe ingwano imaze umwaka hagati y'inteko za Leta n'inteko z'intara ya Tigreya. Abagabo batatu bahunze mu ndwi iheze ibice vya Adebay na Humera mu burengero bwa Tigray bavuga ko abategetsi b'intara ya Amhara bagabishije abanyagihugu bo muri ako karere ngo ntibashigikire inteko za Tigray ziko zegereza umugwa mukuru wa Ethiopia Addis Abeba Mugihe amakuru yuko inteko za Tigray ziriko zigira intambwe zikomeye abategetsi b'intara ya Amhara bagabishije abanyagihugu muri Tigray kutazishigikira basavye abanyagihugu kuzibashikiriza ngo atari uko bazobikira hamwe bose Alemu Abraha umunya Eritrea afite imyaka 28 avuga ko abategetsi b'intara ya Amhara bafatanije n'inteko za Eritrea batangwe kwinjira mu mazu y'abantu mu ijoro kubatwara avuga ko abagenzi biwe bari mu batwawe yibaza ko barungitswe mu ntara ya Amhara aho gutana mu mitwe gukomeye kwabereye mu mezi ya vuba intugwe idasanzwe y'umuryango w'umwe bwa Afrika Olusegun Obasanjo yahoze ari president wa Nigeria Yaciye ku mayange ugwego rw'umuryango w'ubumwe bwa Afrika rujejwe amahoro n'umutekano uno musi kwa mbere kunama yagiranye n'umutegetsi w'intara ya Tigreya Debretsion Gebremichael ku mugwa mukuru w'iyo ntara Mekele mu mpera z'indwi turangije Umushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yabonanye na perezida w'icyo gihugu Baram Salih hanyuma agirisha inama ku bijyanye n'umutekano na leta yiwe ku munsi w'Imana hari nyuma yuko arusinzye kubashatse kumugandagura mu masaha ya kare y'uwo munsi nyene yaganiye ku gitero cyakozwe muhiriwe mu gice gikingiwe cyane cyo kumugwa mukuru wa Iraq Baghdad icyo gice nicyo kirimo inyubako za leta niza abaserukira ibihugu byo mu mahanga amenyesha ko bazobandanya guhiga bakoze icyo gitero kigayitse avuga ko babazi neza kandi ko atankeka bazobatora icyo gitero cyakozwe hakoreshejwe indege zitatu zitagira abadereva bita drone zari zuzuye amabombe cyakomerekeje abacungera ubuzima bwiwe batari bake cabaye inyuma yo guhangana hagati y'inteko zijeje umutekano z'igihugu n'abashigikiye imigambwe ishigikiwe n'igihugu cya Iran inyuma yuko batsinzwe bikomeye mu matora yabaye mu gihugu haraheze hafi y'ukwezi umushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi atangaza ko bakoze ico gitero n'ababashigikiye bashaka ko igihugu gitwagwa n'inkozi z'ikibi kandi kirangwa n'akajagari avuga ko bo bashaka leta yubaka igihugu kazoza kaco kabana bacu kandi cubahiriza agateka k'abanyayira kamenyesha ko bariko bakora bivuye inyuma kugira bakorera inyungu z'abanyagihugu nta witiriye ico gitero cyo ku munsi w'Iman President wa America Joe Biden yarasohoye itangazo ryiyamiriza igitero cyakozwe ku mushikiranganje wa mbere wa Iraq Mustafa Al-Kadhimi yarahayagije ubuyobozi bwiwe yongera saba ko abanyagihugu boguma batekanye bakihangana kandi bagashira imbere ibiganiro kugira bakingira inzego z'igihugu bongere bakomeze demokrasi mu gihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zoguruye imbibe zayo zari zimaze hafi imyaka ibiri zugaye kubera ikiza cya COVID-19 ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Thomas Kamirindi
Nkuko ibigo ntaramakuru bitandukanye bibitangaza, abantu ibihumbi n'ibihumbi bo ku isi bazindutse bajya gufata indege ziza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya mbere ku isi cyakira indege nyinshi kurusha amahanga yose. Amerika yafunze imipaka yayo guhera mu kwezi kwa mbere k'umwaka ushize, bitanya imiryango itabarika, ubucuruzi n'ubukerarugendo nabyo birahomba. Urugero rw'ukuntu abantu bari barahangayitse, sosiyete y'indege yo mu Bwongereza British Airways ivuga ko abantu bashaka kuza muri Amerika mbere ya Noheri baguza amatike yayo biyongereye inshuro 900%. Sosiyete yo muri Amerika yitwa American Airlines yo ivuga ko abashaka kuva muri Amerika bajya mu Bwongereza biyongereye inshuro 66%, abajya mu Burayi 40%, abajya muri Brazil 70%. Izindi sosiyete z'indege nyinshi nazo zari zariteguye zongereye umubare w'indege, zahisemo indege nini zishaka n'abakozi b'inyongera. Imipaka ifunguriwe ibihugu 33. Abinjira kandi bagomba kugira ikimenyetso ko bikingije no kwipimisha bakerekana ko batanduye COVID-19 iminsi 3 mbere yo gufata indege. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ivuga nanone ko yemerera kwinjira abafashe inkingo yo ubwayo yemera n'izemewe na OMS, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima zonyine gusa.
Ayo yaramwe amwe mu makuru avuga ijya no hino ku isi radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kinundi no mu Kinyarwanda Washington DC. Ushobora kandi no kudukurikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akabarungu radio yacu VOA akabarungu com. Umwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru ya mkarele kivya gabinini, muri Republika ya Demokrasia Kongo haravugwa ibitero vya bagwanyi ubutegetsi. Gushikubu ni haramenyekana abakoze izo bitero na aho baje baturuka. Ababa mu gisagara cya Goma kiri mu ntara ya Kivu yo mu buraruko batewe ubwoba n'ivyo bitero. Timishimwe yavuganye n'umumenyesha makuru ari Asanka Darius.
Goma kuva mu gitondo ari dokinero yabaye mu karere ka Rutshuru yatumye abaturage bo mu mugi birirwana bo mu bwoba. Bitewe nuko abasirikare n'abapolisi ari benshi mu duce twa ngombwa two mu mujyi kuva kuwa kane gushize batinya yuko ibyabaye Bukavu mu ntara ya Kivu yo hepfo mu ijoro ryo kuwa kabiri kugeza kuwa gatatu bitabagera hano mu mujyi wa Goma. Kugeza n'ubu ibintu byose, akazi kose n'ibindi bintu biri gukorwa nk'uko bisanzwe, ariko uretse ubwoba uri mu baturage gusa.
Ubuyobozi bwari bwatangaza ho ibitero byaturutse n'ababigabye
na ni tangazo na rimwe abayobozi bari batanga. Ubu ahubwo ndi ku biro by'umuyobozi w'intara. Iyi ntero yageze isanze umuyobozi w'ingabo z'igihugu General Celestin Mbaramusese yarari mu ruzinduko hano i Goma. Byageze ejo nijoro ari hano. Ubu bamaze kwinjira ubwa kabiri mu nama bari barimo igitondo. Ubongeye basubiye mu nama na nitangazo na rimwe bari bavuga, wenda nibarangiza bari buduhe incamake cyangwa inkuru mu buryo burambuye.
Mukanya waruvuze ko abantu bafite ubwoba ari abantu byaba byahitanye cyangwa se byatumye bava mu byaba kubera ubwoba batewe nabyo?
Ni abantu babivuyemo, ariko nuko abantu bari kubivugiriza bakabivuga. Hari abandi bari kuva mu makazi mbere y'amasaha nganga igoma turi mu masaha 10 zirenze 30. Ubusanzwe abantu bajya bafunga akazi wenda mu masaha 11 saa 12, ariko hari bamwe bari gufunga kubera yuko imigaragara kabisa mu mujyi harimo haragaragaramo ibintu bitari byiza. Abaturage bafite ubwoba bari gutinya yuko wenda bashobora guterana hano mu mujyi wa Goma.
Ugeranije ahantu byabereye naho uherereye ubungubu mu mujyi wa Goma, hari intererecya gute?
Ahantu byabereye ni Ijomba, ni mu karere ka Rutshuru mu tugari twa Cyanzu, Ndiza, Runyoni na Nyangurube. Ni kure, ni hafi kilometero 100 nanga mu murwa mukuru i Goma.
Arisanka, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika uri i Goma muri Kivu ya Ruguru, ndagushimiye.
Nanjye ndabashimiye.
Tubashimire Tim na Ali. Tukivuga kuri iyi nkuru, Depite Ayobangira Safari Nshuti yatowe guhagararira akarere ka Masisi mu nama nshingamateka y'igihugu, arashyira mu majwi umugambi wo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abasirikare utakozwe neza. Yabitangarije Ijwi rya Amerika inyuma y'ibitero byakozwe n'abikekwa kuba bari mu mugwi w'abagwanya ubutegetsi wa M23. yabibwiye mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Ntabwo twavuga yuko arishi mu ishyamba ya M23 kuko M23 nk'igikundi gifite abayobozi babo, kandi ndo abayobozi ntabwo bari batangaza ikintu cyangwa yikomunike. Ako ahubwo amakuru dufite nuko muri abo bantu bateye abaturage bacu bahunze babashije kumenyamo abaturanyi babo bakoranaga na M23. Niyo mpamvu nuko abantu barimo gukeka yuko M23 ariyo yabikoze, ako ubwayo ntabwo twabona ikomunike kugira ngo batwemeze yuko ari bo.
Amakuru mufite magingwa ya yaho imirwano igeze na yahe?
Amakuru dufite nuko aho barimo kurwanira ni ku birometro bibiri biri urimo kugana ku mungini wa Bunagana uri ku mupaka wa Congo na Uganda.
None ko M23 yari yagiranye amasezerano na leta ya Congo, ayo masezerano yashyizwe mu bikorwa?
Icyo ni ikibazo gikomeye kuko tuzi ko habayeho amadelegasiyo menshi yo kugenda kubonana n'aba M23 abari mu Rwanda, abari muri Uganda, bagirana amasezerano atandukanye. Ntabwo tuzi ibyo bumvikanye, ariko tuzi ko muri bimwe na bimwe yari kugira ngo abantu bagaruke muri Congo banyure muri programme yitwa ya DDR yo kudemobiliza no kureintegra yo ku, ariko iyo programme ni nkaho ya itabashe gukora akazi kabo kuko n'abandi bantu bari mu bikundi bindi za masisi za Hutu za Beni za Lubero na Hiho sino muri za Sud Kivu, benshi iyo programme ntabwo yabashe gukora akazi kayo. Bigerayo guverinoma ishyiraho iyindi shasha bise DDRCS, ako nayo ntabwo yari yatangira akazi, irimo gusa bashyizeho abayobozi bazo b'iyo programme, ako akazi ntabwo kari katangira. Na turimo gukeka yuko nyine izo ntambara zije muri urwo rwego rw'aba abantu bari basanzwe bari mu nyeshamba, ako batari babona ibisubizo mu bijyanye n'iyo programme ya DDR.
Mu mwaka wa 2012 inyeshyamba za M23 zafashe umujyi wa Goma mu gihe gito, ariko zarawufashe. Abaturage b'umujyi wa Goma ubu ngubu bameze bate, bamaze kumva ko izo nyeshyamba zishobora kuba zongiye gutera?
Abantu bari bafite impungenge kuko kuva ubwo ejo habaye amakuru yuko hashobora kuba ibitero i Goma, n'ibyabaye i Bukavu habaye wa makomunike babye abantu bigoma abashaka gusohoka ku cyumweru babe bafite sate indangamuntu zabo ibyangombwa, kuko ingabo n'izindi zengo za sekirite zari zirimo gukora amapatruye. Ako imirwano iza kubera ahubwo hariya irucuru ibunagana, nuko abantu bigoma bari bategereje ahubwo babonye bibaye kure agahenge kamaze kuba, kuko barabona biracyari kure kandi urwego rw'intambara ruracyari hasi, ntabwo ari intambara ikomeye nk'icyo gihe cya 2012 gihe cya M23. Ako ni ibintu justement guverinoma igumwa nabyo kubirebera n'ingufu cyane, kuko muri iyi minsi byabaye i Bukavu, byabaye i Kibumba, byabaye i Lubero, ibyo bigomba gutuma guverinoma nayo ishamwe ingufu cyane cyane muri iyo gahunda ya DDR.
Amakuru dufite aravuga ko abaturage ibihumbi n'ibihumbi bahunze bagana muri Uganda, icyo hari cyo mubiziho?
Abaturage barimo guhunga, batangiye guhungira mu mungini wa Bunagana, ako nyuma yaho Uganda iza gufungura umupaka ku buryo abantu bamaze kwambuka Uganda. Ntabwo twamenya amakuru yenyakuru kumenya ngo umubare ni bangahe, ako abari Uganda batubwiye uko abayobozi ba Uganda bamaze gufunga amasoko abiri kugira ngo babashe kwakira izo mpunzi zavuye muri Congo. Ikindi kibazo gihari ni uko hariya Ibunagana ni ku mupaka, hariho abacuruzi nabo bari bafite ibintu mu madepo hariya ku mupaka, nabo bafite ubwoba yuko intambara ishobora gukomera, bari basabye ko babasha kuvana ibintu byabo mu madepo kugira ngo birinde swata mapiyaje niki, ako kubera ko bagifite ayandi amataxi n'imisoro yo kwishura abayobozi badwane nabwo babashe kubemera kuvanamo ibintu byabo.
Depute Ayubangira Safari Nshuti, ndagushimiye cyane kubwa kakanyu haye Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura no hagati mu gihugu haribonekeza ubukene bw'isukari n'igitoro. Ivyo byatumye abashinga amateka bahamagaza umushikiranganje w'ubudandaji n'amahinguriro kuri uyu wa mbere kugira atange isiguro. Yavuze ko ubushikiranganje arongoye buriko burakora ibishoboka byose kugira abadandaza ntibikike mu kiza ngo baduze ibiciro by'isukari n'isima. Pierre Claver niyo nkuru adufiti.
Nta n'ukubwira ati basi ndayifise iradzi baguma batubwira ko ataye
ha. Aba ni bamwe mu banyagisagara ca Bujumbura bariko biganije Ijwi ry'Amerika ingene ubukene bw'isukari bumeze muri iyi minsi n'ingaruka mbi bifise ku buzima bwabo bwa minsi yose.
Mu alimentation niho kenshi twahora tuyikura no mu mabotike asanzwe akorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura.
Ahibonetse usanga abantu batonze umurongo canke naho ukayironka nk'abantu hari igifite nabimenya ko ihari.
Twebwe urabona muri ubu buzi bwacu ntidushobora gukora tutagira isukari, yaba ibi by'ubuyi duteka, icyayi n'ibindi bintu nyine urabona nk'icyayi c'amata. Ibyose n'ibintu dusaba isukari duca dusanga dukoze nabi nabi kubera ata sukari. Yaba batwayirongikana tuzimba hoho vyotuma
kurabaye cyanye intango z'ukwezi arahagera iki gihe yamaze guhera.
Icyo bikoze Sosumo ihinguriro ry'isukari rimwe mu gihugu rirahumuriza ko rigerageza gukabukanya amakaritsiye atandukanye mu gutanga isukari agatangura kuronswa abayikeneye kurusha abandi. Jean Pierre Nzobandora ni umuvugizi wa Sosumo mu gisagara cha Bujumbura.
Nukufuga yuko turakabukanya abo duha kugira ngo abantu ntibaze guhurira ngai no kujera no muvuma y'abantu kuko amwe bose tubabwira ngo nimuze mutorere isukari umusumwe. Nukuvuga uyu munsi umuntu ashaka kuvuga ko atasukari afite mugabo twa twamwiyumviriye imbere y'igihe twishura mu gishingo ciwe ashaka kuvuga ko atasukari afite umunsi mugabo ejo ari bari kuri program rero kandi bazaga ipanze neza isukari rino hariho abantu bakoresha isukari cyane n'udufate nka boulangerie ni restaurant ni indya direct urumva ngo birashika gasangaraje urumva mwe nabo cyane ibintu de production kundo fata nk'aba bantu akira abafuwito abona abantu ibyiwe ubirindirije ngo mwiyingariza niho mwebwe muri ku rutonde usanga kumbura na byinshi bipfuye. No kuvuga rumwe nabo bantu aje turabisabira uburenganzira abatoyoboye hejuru bakaturekurira kandi ntangorane bagira.
N'igitoro cyo mu bwoko bwa essence kira Kenya ku mastation amwamwe nta kihari ahandi naho bakadoza igiciro canke bakanka kugitanga nkuko vyemezwa n'aba bazindutse batonze bakirindiriye.
Kwe nk'uburuma nko kuva mu gatondo turi ngaha urabona nk'abaja kuvuza mu gatondo babuze n'ikintu kiba deparasa ku mugoro naho ndaza kubisigurira mu boss numve kungene ashora kubyumva
mvuye ingozi naje guhera saa 3 ingozi ntakiriyo urunazungurutse Bujumbura nzima ndabuze kubera tubuze ibitoro ubuzima urahagarara ubuzima tubuzenga
kikibazo kimaze inkundi nka zitatu ariko ni cyari bwabura cyane cyabura kose cyasimimi ubu niyo twatanguye kukibura cyane
cyanye igikapfuma kizima mugo kikaboneka ko umuntu yewe yicaye nkuri ngozi y'Ibujumbura azoza gute nyamba yatanga ibihumbi dukupfa ingozi z'Ibujumbura zosha tanga 15 urumva yose arashikirwa.
Abashinga amateka n'abakenguza amateka bararajwe ishinga nico kibazo babajije umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro igituma isuka igitoro ndetse n'ibindi bidandazwa vyankenegwa nk'isima bikenye. Bafise amakenga ko nk'isukari ishobora kuba ishogwa hanze y'u Burundi mu mpisho. Aha umushikiranganje ubudandaje n'amahinguriro Capitoline niyo nizigiye arizeza ko icyo kibazo ubushikiranganje arongoye bwagifashe mu ntoki kandi ko umudandaza azosubira kwikeka mu kiza akarenza ibiciro byashinzwe na leta azobihanigwa.
Nawe akana ko atoba bishogwa hanze biciye mu kinywabi ariko ivyo arivyo vyose twokwemeza ko atari vyinshi gushikaho vyoba ari vyo bituma bikena mu gihugu. Inzego za leta zindi zijejwe kugenzura urudandazwa njabuka mbibe no gutuza bene ubwo rudandazwa rudaciye mu mategeko zoheza zigafasha muri ico gikorwa kugira ngo
nyakwa mushikiranganye tubasabe ntuvyicare ahubwo mubihagurukire uko mubyicariye urumva ni mubihagurukire.
Yego me tugiye kubihagurukira twivuye inyuma turabyemeye kandi ngira nuko nyine kansovye n'ukuri biraturaje ishinga kumunsi tuguma turiko turiga ingene twokemura ico kibazo. Ikiriko kirakorwa nuko ubushikiranganje tujejwe mu minsi mikeyi bugiye kurungika babuserukira mu ntara zose z'igihugu baje bararaba ko hari abikinga mukiza mu kuduza ibiciro bimwe bimwe babikoranye kandi n'abajejwe intwaro.
Akarorero ka hafi kabahanwa kubera kuduza igiciro n'uwahoze ari cegera ca mbere c'utwara inama nshingamateka Space Caritas Jebarikanuye asanzwe ari umudandaza akomeye w'isukari mu bayikwiragiza mu ntara ya Gitega aserukira. Mu kwezi kw'icenda guheze ubuyobozi bw'intara ya Gitega bwatangaje ko yafashwe yadugije igiciro acibwa ihadabu y'imiliyoni 2 z'amafaranga y'amarundi bukeye kabiri akugwa mu mabanga yiwe mu biro vy'inama nkenguzamateka. Pierre Claver Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Mu kwezi kw'icumi kurangiye abarundi baba mu mahanga no mu gihugu hagati baributse injungu yo kwikukira ku Burundi. Umuganwa Rudoviko Rwagasore mugenzi wacu Oriane Tangishaka yaganiriye na bamwe mu bakenyezi bari mu muryango w'umuganwa Rwagasore. Mu gice cya mbere yaganiriye ku murongo wa telefone na Honorable Princess Rose Paula Iribagiza Mwambutsa. Mu gice cya kabiri aganira na Princess Agnes Bangiricenge bararunyeretse bakaba ari bashiki b'umuganwa Rudoviko Rwagasore. Honorable Princess Rosa Paula atangura avuga icyo yibukira ko Rwagasore kandi yifuza ko n'abarundi bo mwibukira ko
icyo nabonye yakunda cyane yavukanye umutima urukundo n'icyo gituma yarinze apfira n'igihugu. Nje ndibuka ari mu ishuri urazi ko twebwe muri interina batugaburira ukwacu kuko sadepanye n'umuntu yatanga prise. Rwagasore n'ukuri ko Imana baramubona avuye agiye muri rekreasiyo afise amaboko mu mufuka akibaza mbegwanja n'ibiki ukumbazanya ibyo kurya bamuhaye abandi bataronse yujujemo inyama mu mifuka agiye kuri abandi bana n'ukuri yavanye umutima w'ikigongo jenesi
ni kuvuga ko yari umuntu akundana cyane cyane akunda abagenzi biwe ku ishuri n'ahandi. Muhira hoho yari ameze gute nka musaza wawe Muhira naho nyene kwaruko
tugize dushwana? Sinibuka ko tugize dushwana nawe urazi ko abavukana bashwana. Oya n'ukuri
mu bikorwa byiwe none yagiye arakora mwagiye mu mwiga ko kumbure byinshi kuko yahavuye aja muri politike hari ikintu baba baramwize ko wabonye yari afise mwishaka cane mukiri bato?
Tumaje tumari kurya twabanye cyane twaciye tuja mu mashuri shenyace nja kubaka nawacaja iburaya ikaca iburaya mugabo yaratwararamukanya yaraza Muhira dafe twararamukanya marge naho hatari amatelefone ukube shakane twarinda guhurira iwacu kwa papa yazatuzaniye amakado jewe na maseri yarafise twe twavukana n'undi mukobwa yitwa Regina turaba yadukunda cyane. Hanyuma niho twabona atambiye kuzana ivya makoperative mbona abantu bafise ubumangazini atakenda burimo barujuje ibintu barujuje imifuko y'imiceri barujuje amafu arabazanira ibintu aratangura gufasha abanyagihugu nta n'ikintu we ntiyiyumvira abanyagihugu abantu bari bafise amamangazini baranezerewe cyane kubona bujuje ibintu batari bafise ariwe yabibazanye.
Birumvikana ko yarakunze abantu yakunda gufasha benshi baramwibuka ko ari naco kumbura ico bacaramutumye asaba yuko Uburundi bwikukira agwanira yuko Uburundi bwikukira muri bindi byinshi yakunze.
Ego yagenda ikongo gushigikira kwikukira kw'ikongo niho icyo cyumvi yaciye akizana ati nanje hinge mve hasi Burundi natwe twikukire.
Ego niho yakuye iryo shaka ryo kubona yuko bishobotse mu kindi gihugu no mu Burundi bishobotse.
Yabonye ikindi gihugu kandi tubana ko ati natwe hinge acava hasi rero umuvyeyi we aramureka ikinumira uko eroga sinzi nuko kishimo kuna kumuga kwa gasore erega ni mubyeyi wacu mwambutsa yatashaka kwikutira yari kufata yari kurunika kwa gasore nabo bazungu ati tumurungi kiburayesu mireyo ariko ntiyabikoze yaramushigikira yari yari numira mugabo akaba akamushigikira ibuka bamufungira icamaso hari ibururi jewe namarindwi imwe kumusanga yindi ndwi hakaza akagenda madamu wiwe nta n'umukozi bari bamuhaye atari abasoda bari hanze bamucunze hanyuma rero je sinari bwaje uburaya ngo menye guteka nkayoberwa nyine bateka nkamubaza none bibiraye ndabigire gute kuko wewe yari yarabaye iburaya abanyaburaya bazi guteka kuko yari yarahabaye niwe aza kumureka yego
ego nkuko bivuze umwami mwambutsa muvyeyi wanyu yari yabonye ko hari ikintu gikomeye azoshobora kurangurira igihugu ni nayo mpamvu kumbura tamufashije gusubira hanze yari yabonye yuko hari ishaka rya politiki afise muri we canke kwari ubugari ubukerebutse
yamubonye ubwo abatinumira kuko yari hejuru ya byose abaminji baja mu mapolitiki baja hejuru bakareka abantu batakora agafasha ntibiyerekane
none ibijanye na politiki utanguye kumubona abijamwo ntiwatanguye kumwumvira nk'ubwoba nkamushikiwe hari ikintu mwaba mwaraganiriye ukamuhanura kumbura ukamwumvira ikigongwe ibiganiro byari bimeze gute
Mario Kuzma icyo gihe nta n'amatelefoni twari dufise ngo tukomunikane niyo twamenya yuko bari kubaramuhiga ntawashobora no gutelefona icyo gihe tutararonka amatelefoni byari bikore n'ukuri mugabo twaragira porogaramu tugahurira muhira nka rimwe mu kwezi nka rimwe mu mezi abiri twese tuze kuja muhira kwa papa
iki gice cya kabiri tugiye kuganira n'uwundi mukenyezi Agnes Bangiricenge akaba nawe nyene afise icyo ashikiriza ku buzima bw'umuganwa Louis Rwagasore Madame Agnes Bangiricenge ndabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi
Ego murakoze
mwobanza mukatubwira mukatwibwira abo muri bo n'icyo mufise mushikiriza ku bijanye n'igandagurwa ry'umuganwa Rwagasore ariko mbere yaho tubanze utwibwire ku batakuzi Agnes Bangiricenge ninde
murakoze jewe nitwa Bararunyeretse Bangiricenge izina rya papa wanje umwami w'Uburundi Mwambutsa Kate yitwa Mwambutsa Bangiricenge iryo zina Bangiricenge ryari n'impamvu bamugiriye icenge hanyuma nanje igitangirano rindi ritari iryo papa yanyihereye banyita Bararunyeretse niryo ririno mu butunga ayo yose ari mu butungane mu ncamake rero jewe ndi umwana wa Mwambutsa bwizwi n'umuryango kuko nakuriye kwa sogokuru avukana na Mutaga yari se wa Mwambutsa
bisigura ko wari mushiki w'umuganwa
w'umuganwa kwa Gasore
mutubwira nk'umuntu muvuze ko mwari mu muryango muri mu muryango wa Rwagasore mu mwibuka kwiki mu muzi kwiki muri make kubatamuzi cyane cyane urwaruka guno munsi
munsi make sinovuga uburyo twababaye mvuga ibikuru bikuru ntangurire kuri musazanje incungu y'Uburundi Rwagasore Rwagasore Rui n'ukuri twarapfakaye Uburundi bwarapfakaye gutsakara bidasanzwe gushikaho n'amajambo yavuze akirimwo umwuka iyo yavuze rotreze ukuri abafise umutima barababaye Rwagasore Rui umuganwa atari umugani ntiyaraba amoko ntiyaraba ngo ni umwana w'umuganwa yarifisha bugufi kandi akikundira abantu bato bato
Jote mututeze matwi ahaneho dusoreje amakuru yacyo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikirana Radio Ijwi rya Amerika nshimirana abagenzi banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasige Beyehu amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri mikro mwari kumwe na Ange Fidel niyo ngabo ndabasezenda bifuriza amahoro n'ibihe byiza